Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Maramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Kugeza n'aya masaha kiryama ntabahaye bayigeramwo, ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura, arizo zihareba, ariko dufite impungenge zo kuza kureba ibintu zacu kandi dufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage.
Uyo ni umunyagihugu muri Repubulika ya Kongo Iharanira Demokarasi avuga ku ngwano hagati y'umurwi urwanya ubutegetsi mu Burundi rwe gitabara hamwe n'abasirikare b'u Burundi. Ingwano yabereye ku birindiro byo ku kiryama biri muri gupima ya Kigoma, territoire ya Uvira, intara ya Kivu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abanyamategeko mu Rwanda bararwe ishinga n'ibipimo by'abaganga ikorwa ku biziga hisunzwe kumenya inkomoko y'urupfu autopsy. Inkuru yerekeye igihano cyasabiwe abasirikare babiri mu Burundi cyo gupfungwa ubuzima bwabo bwose, hamwe n'inkuru yerekeye abakozi b'ishyirahamwe yamenyesha makuru CPJ barekuwe mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederic. Tuyahere muri Afrika, umenshi makuru azwi ku izi azwi cyane mu ntara ya Cameroon ivugwa mu rurimi rw'Icyongereza, gushika ubu aracyari mu ibohero inyuma yahagarikiwe yagirizwa gutangaza amakuru y'ibinyoma, yagirizwa kandi gukora ibikorwa by'iterabwoba. Amashyirahamwe aharanira agateka k'umwuga wo kumenyesha makuru avuga ko gufunga uwo mumenyesha makuru azwi ku izina rya Mimi Mefo akorera Radio Equinox ari ugushaka guhoza ibinyamakuru bishikiriza ubwicanyi bubera muri iyo ntara. Amakuru yashikirijwe n'umumenyesha makuru w'ijo rya Amerika muri ako karere, Moki Edwin Kinzeka, avuga ko ifatwa rya Mefo ribaye mu gihe abategetsi bariko baragenzura iyo ntara barondera abakozi babiri b'ishuri bataraboneka, inyuma yaho bo n'abandi banyeshuri bashika 79 banyururijwe muri indwi. Abandi bamenyesha makuru barafunzwe indwi zitari nke muri Cameroon, harimwo Michel Bieng Tong azwi kuba atarya umunwa mu gushikiriza makuru y'ubwicanyi bukorwa n'abasirikare ba leta aho bariko bararwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram, hamwe n'umutekano muke urangwa mu ntara zivugwamwo ururimi rw'Icyongereza. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano ku mashyirahamwe y'Uburusiya na Ukraine yagize uruhara ku ngingo yafashwe n'Uburusiya mu kwigarurira Ukraine intara ya Crimea, mu kwigarurira murangababarira intara ya Crimea iri muri Ukraine. Leta ya Trump yatangaje ibyo bihano cyo kuwa kane imbere y'uko Perezida Donald Trump afata urugendo ruzo mushikani Paris, aho we na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bazoba bari ku munsi w'Imana kwibuka imyaka 100 irangiye habaye intambara ya mbere y'isi yose. Ibyo bihano byafatiwe abanya Ukraine bane hamwe n'amashyirahamwe 9 yo muri Ukraine n'Uburusiya. Leta ya Amerika ivuga ko ivyo bihano ari kwibutsa ko abo bose bashinga imitahe canke bifatanya ubucuti mu by'ubutunzi n'abakorera mu ntara ya Crimea batazokwihanganirwa kandi bazofatirwa ibihano n'abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya. Ibyo bihano bifata amatungo yose abo bantu bahamwe n'amashyirahamwe bafitiye muri Amerika kandi bikabuza umunyamerika wese gukorana nabo ibijyanye n'ubutunzi. Muri Amerika kandi abakora imyigaragambyo barakoranye mu bisagara bya Leta z'Ubumwe za Amerika bitari bike kuva i New York gushika muri California mu ntumbero yo kugabisha ibiro by'umukuru w'igihugu White House kutazoburizamwo amatohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Uburusiya bwo bwarakoze mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Imirwi y'abaharanira ihinduka canke aba progressif mu Gifaransa nibo batunganije izo ngendo inyuma yaho Perezida Donald Trump akuriye mu mabanga. Mushikiranganje w'ubutungane Jeff Sessions ku munsi wa gatatu amusubiriza Matt Whitaker ivyifata kibanza, niwe azokurikiranira hafi matohoza ya Mula. Waitaka yarerekanye aho hagaze ko adashimishwa nayo matohoza agamije kumenya nimba abari mu murwi wafasha Donald Trump kwiyamamaza barakoranye n'Uburusiya canke nimba Trump yaravogereye ubutungane bwa Leta Zumwe za Amerika. Umwe mu batunganije imyerekano yabereye hanze y'ibiro bya White House i Washington DC yavuze ko uwo Whitaker abwirizwa kwanka gukurikirana ayo matohoza kandi Kongere ya Amerika igasabwa gukingira ayo matohoza. Abatunganije iyo myerekano cyo kuwa kane baragabisha ko bazosubira mu mabarabara mu gihe Trump yokura amabanga icegera cy'umushikiranganje w'ubutungane Rod Rosenstein ariko arakurikiranira hafi ayo matohoza kuvaho Sessions agaragarije ko ataruhara azobigiramo. Muri Amerika kandi ibiro by'umunyamiramabi FBI ejo kuwa kane byarasuzumye imodokari hamwe n'inzu y'umuntu yishe arashe abantu 12 mu nzu y'ubunywero bw'igisagara bwo mu gisagara cya Thousand Oaks muri Leta ya California muri Leta Zumwe za Amerika. Uwo yarashe azwi ku izina rya Ian David Long w'imyaka 28 yahoze mu gisirikare asa n'uko yishe ahejeje kwica abo bantu. Abakora amatohoza bariko bararondera kumenya ko yari afise ubwenge bukwiye imbere y'uko akora iryo bara mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Icegera cy'umuyobozi wa FBI ku biro by'i Los Angeles Paul Delacorte yavuze ejo kuwa kane ko bifuza kumenya neza icyatumye abikora n'uko hari isano bifitaniye n'iterabwoba, ariko avuga ko bisa n'uko yabikoze ugatwe kiwe. Long yari yaragiranye utubazo n'ubutungane harimo kuba yaragize isanganya cyane muri Amerika.
Urakoze Aloyiza ku makuru heje kudushikiriza. Mu ntambara yabaye ejo ku munsi wa gatatu w'itariki indwi y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2018 ingabo z'u Burundi zaraye zirukanye abagwanya ubutegetsi bo mu murwi Rede Tabara mu birindiro vyo ku Kiryama biri muri groupe ya Kigoma territoire ya Uvira intara ya Kivu ya Majepfo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo ari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Nyuma y'icyumweru cyose ingabo z'u Burundi n'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri mu ntambara. Kuri uyu wa gatatu n'ingabo z'u Burundi zashoboye kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byo ku Kiryama Gifuni ndetse no kuri Mugabo, aho izi nyeshamba zari zimaze igihe cy'imyaka 3 zikambitse, dore ko zavuye aho ngaho zerekeza muri lokalite ya Gitoga nayo iri muri gurupama ya Kigoma. Nk'uko byemezwa n'uyu muturage twavuganye ari Gahororo,
habaye ejo mu gatondo nk'igihe cy'amasaha 3 imbunde zirakuze za Kiryama, imbunde zikomakomeye. Bunde zimaze kuvuga abaturage niyo bari baragiriye za Kiryama, abantu barahunga n'abaturage barahunga, bamwe baja za Gituga, abandi baja za Bijujwe, abandi baja za Marungu. Imirwanira ba kugeza nko mu masaha 8 imirwano imaze kuhangira, abantu bagira impungenge zo gusubira kuja kureba ibintu zabo kugeza n'aya masaha Kiryama ntabahaye bayigeramo, ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura arizo zihareba, ariko dufite impungenge zo kuja kureba ibintu zacu kandi tudufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage kuko izi ngabo zihazirwanya ahangaha ntacyo tubyizeyo kandi ntacyo tubizi.
None se abo barebe rero mwari musanzwe mubanye gute?
Barebe rero twari tubanye bajaga guhara mu masoko, urumva nta bintu z'abaturage baryaga cyane, bari bajaga guhaha barafite amafaranga yabo bajaga guhahara ku isoko niho bahahe. Urumvaga bari abarundi ntitubageramo, ntibahaye bavugana n'abaturage ntitubizi natwe, baduteye impungenge cyane.
Bamwe mu baturage baturiye muri lokalite ya Murenge bavuga yuko ingabo z'u Burundi zateye ku Kiryama zanyuze muri iyo lokalite ya Murenge ahagana saa 5 za nijoro ku wa kabiri zivuye muri lokalite ya Rukobero, aho ingabo z'u Burundi zari zahungiye imigwano yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize ubwo Red Tabara yirukanaga izo ngabo muri lokalite ya Kahororo, Muhanga ndetse na Mashuba. Twagerageje gushaka kumenya baba baguye muri iyo migwano ndetse n'abayikomerekeyemo, ntibyadukundira. Ariko amakuru ava ku Kiryama avuga yuko zimwe mu ngabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane zakomeje gukurikirana izi nyeshamba za Red Tabara zahunze zerekeza muri lokalite ya Gitoga. Ese niko abaturage baturiye muri groupe Makigoma bavuga kuri izi ntambara z'imitwe y'inyeshamba n'ingabo z'u Burundi ziri kubera muri groupe Makigoma? Uyu ni umwe mu baturage b'Igahororo twavuganye ari Buvira utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano.
Impungenge nuko abantu barwaniririya urumva hari abaturage hari umutungo wabo n'abantu bagiye mu voyage ubwo ko turatinya kuzamuka kubera ikibazo cy'abo barundi barwana n'abarebere babo. Nituzi impamvu barwanira imitungo yakirangirika icongeyeho n'abantu ntabwo basirikira urabona se abantu ntabwo bazinduka ntabwo bava mu gitoga ngo bagende urumva nimba abarundi bari kuryama abandi bare bere babo bari mu gitoga aho hagataho hazabera intambara kandi hose ni mu baturage hari imitungo baturage abana ntabwo bazaja ku ishuri amasoko ntazarema urumva ni ikibazo
kuva intambara yatangira kuwa kane w'icyumweru gishize igisirikare cy'u Burundi cyakane igisirikare cya Kongo ko nta musirikare w'u Burundi uri ku butaka bwa Kongo ariko mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa 2018 igisirikare cya FARDC gikorera muri Sange muri bataille speciale 349 cyemeje yuko cyafashe umusirikare w'u Burundi w'umukaporale uzwi ku izina rya Birori Mustafa hanyuma kimwohereza gufungirwa kuri birode ishinzwe ubutasi mu mujyi wa Uvira ubwo yaherukaga mu ruzinduko rw'akazi muri territoire ya Uvira. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Mbare Celeste yavuze yuko bagiye kugwanya imitwe yose yitwaje intwaro ariko intambara yo kugwanya imitwe yitwaje intwaro yo mu bihugu by'abaturanyi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kikaba kitarayitangira dore ko ibihugu bituranye na Kongo bishinja Kongo kuba icumbikiye abanzi babigwanya kuko muri Kivu y'Amajyepfo hari umutwe wa Reditabara FREBU FNL bigwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na FDLR igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe muri Kivu y'Amajyaruguru hari umutwe wa FNLR na ugwanya ubutegetsi bwa Uganda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda hari abanyamategeko bahangayishijwe n'ibipimo by'abaganga bikorwa ku biziga hisunzwe kumenya inkomoko y'urupfu autopsie nk'uko vyitwa mu rurimi rw'Igifaransa. Ni inkuru yo mu menshi bakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Iri ni itsinda ry'abanyamategeko batatu aribo Maître Floride Kabasinga, Maître Fred Rwagitare na Maître Sadi Jash barunganira Bwana Drake mu gishukekwaho kwica n'izo umugore we Magi Mutesi wapfuye mu mpera za 2017. Umucamanza ku rwego rwa mbere yamuhamije icyaha cy'ubwicanyi ashingiye ku bimenyetso birimo na raporo ya muganga igaragaza ko Mutesi yapfuye anizwe ngo igufwa ry'inyuma mu mutwe rirajanjagurika. Nibimenyetso ritsinda ry'abanyamategeko ryabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko bitari ibyo kwizerwa baravuga ko bayonye batera impungenge maze bahitamo kunganira Bwana Mugisha mu bujurire nta kiguzi. Bagiye kuri raporo y'ikizamini cya muganga kizwi nka autopsie gikorwa ku murambo hagamijwe kumenya icyateye urupfu babwiye urukiko ko ibimenyetso bituma umuntu afunga ubuzima bwe bwose biba ari ibyo kwitonderwa bigasesenguranwa ubushishozi buhambaye. Baravuga ko icyo kizamini cyakozwe ku murambo wa Mutesi ariyo cyabaye intandaro y'ifungwa ry'umugabo we kuko bivuga ko uregwa yamunigiye mu cyumba babanagamo kandi ntagaragaza undi muntu waba yaramunize. Maître Kabasinga yavuze ko umucamanza wa mbere yirengagije amategeko agenga itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko. Aravuga ko raporo ya muganga ntandahiro yigaragaraho mbere yo gukora ibizamini. Ku ikubitiro ngo babajije muganga wakoze ikizamini avuga ko ari ubunyamahanga iby'amategeko yo mu Rwanda atabisobanukiwe. Baravuga ko Dr. Lunet Kyokunda wo muri Uganda wakoreraga ibitaro byitiriwe Umwami Faisal nta bumenyi afite bumwemerera gusuzuma umurambo ahubwo ko afite ubumenyi bwo gusuzuma umurwayi akamenya indwara arwaye. Maître Kabasinga yavuze ko we na bagenzi be byabateye gushaka amakuru mu rugaga rw'abaganga mu Rwanda bakeneye kumenya niba hari impuguke zigiye gukora ikizamini cya autopsie. Baravuga ko kuri urugaga Professor Emmanuel Rudakemwa ngo yababwiye ko nta mpuguke n'imwe bafite. Baravuga ko babajije ibitaro bya Ruwa Faisal impamvu uwo muganga wahakoraga yagiye gukora ikizamini cya autopsie nta bumenya bifitemo ngo byasubije ko aryo byamuhaye uburenganzira. babwiye umucamanza bati turi muri urubanza nta gihembo dutegerejemo ahubwo turasaba urukiko ko rwatanga umurongo kuri iki kintu akarengane kagahagarara. Bavuga ko ibizamini bitangwa na polisi n'ubugenzacyaha ku cyateye urupfu baba babyikoreye kandi bigashingirwaho mu nkiko mu gufata ibyemezo. Bavuze ko bakimara kubona ikizamini cyakozwe na Dr. Cyokunda ku cyateye urupfu rwa Mutesi bihutiye gushaka inzobere nayo yo muri Uganda. Dr. Sylvestre Onzivua wo muri Uganda nawe ngo amaze gukora ibizamini bisaga igihumbi kandi ngo inshuro zisaga 200 yitabajwe n'inkiko ntizigeze zivuguruza ibyo yakoze. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Eric Nkwaya bukavuga ko ibyakozwe n'aba banyamategeko bitahabwa agaciro. Aravuga ko u Rwanda rufite ambasade muri Uganda bityo kwinyandiko z'uyu muganga wigisha muri kaminuza ya Makerere zagombye kugaragaraho kashi ya ambasade y'u Rwanda muri Uganda. Metre Kabasinga kavuga ko ubushinjacyaha butagaragaza niba hari amategeko atomora ko inyandiko zose zivuye hanze zigomba kunyura muri ambasade. Naho Metre Jean Tony Ruhazi wunganira baregera indishyi muri urubanza bakavuga ko ibyakozwe n'abunganira Mugisha bavuguruza Dr. Cyokunda batabiherewe uburenganzira n'urukiko agasaba ko rwabyigizayo. Umucamanza yabajije aba banyamategeko agaciro makuru bahawe n'umunyamahanga utemeye mu rugaga rw'abaganga mu Rwanda yagira. Basubije ko bafatiye ku makuru bahawe n'ukuriye urugaga ko ntawe ubifitemo ubumenyi buhagije mu Rwanda batari bwongere kugwa mu makosa yakozwe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha ngo bakoreshe ibizamini ko mu Rwanda badasobanukiwe ibyo bakora. Umucamanza mu mvugo ishidikanya yavuze ko afite amakuru ko ku bitaro bya polisi Kacyiru mu mujyi wa Kigali haba hari impuguke yapima umurambo ikamenya icyateye urupfu. Arashidikanya ku kuntu mu Rwanda nta mpuguke muri uru rwego kandi umunsi ku wundi bizamini bya autopsy bikorwa. Maitre Kabasinga yagize ati ibyo tuvuga n'urugaga rw'abaganga rwabitwibwiriye, niba uwo muntu uri kuri polisi yarabyigiye kuki urugaga rw'abaganga rutamuzi. Akomeza avuga ko raporo ziza mu nkiko z'u Rwanda bivugwa ko zakozwe n'abahanga ziba zitarimo kuri. Bwana Nkwaya ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko mu Rwanda hari impuguke eshanu mu gukora ikizamini ku murambo zikamenya icyateye urupfu. Avuga ko nawe yandikiye urugaga rw'abaganga akeneye amakuru akazayatanga nk'ikimenyetso mu rukiko. Bwana Mugishuregwa kwica umugore wa Munize yatsi ijambo avuga ko ubwo mu byakozwe n'abaganga b'impande zombi birimo kuvuguruzanya byaba byiza urukiko rushatse impuguke ku rwego mpuzamahanga ikongera gukora ibindi bizamini bya autopsy cyangwa se bakazatumiza mu rukiko abo batanze amakuru avuguruzanya bakavuguruzanya imbona nkubone. Umucamanza yanzuye ko bagomba gutegereza ubushinjacyaha bukabanza kubona amakuru bwasabye mu rugaga rw'abaganga. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Senani nkuru y'igihugu ya Muyinga itekanya kumviriza abajeje umutekano babiri, umusirikare n'umupolisi, bagirizwa kuba baragandaguye umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga hari mu kwezi k'8 uyu mwaka. Ni inkuru yo mu menyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Jean Bosco ndabirinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abasirikare bato bato Ntakirutimana Atanazi na Havyarimana Thierry batazira mu Arabu hamwe n'umupolisi bahizi Evariste niyo barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri uyu wa kane. Abasirikare babiri basanzwe bari mu bacungera ubuzima bw'umukuru w'akarere ka gatatu ka gisirikare, uwo mupolisi nawe akaba ari mu bacungera ubuzima bwa buramatari w'intara ya Muyinga. Uko ari batatu barengutse bashengejwe n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga abagiriza ko bagandaguye babiteguye umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga uwo bagirizwa kugandagura azwi ku izina rya Mumputu Jampie akaba yagandaguwe agira ashikiye ku rugo iwe hefo y'urugo rwa Buramatari uwo muhisi yagandaguwe itariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka Ntakirutimana Atanazi yafashwe itariki 30 z'ukwezi kw'indwi yinjizwa ibuhero rya Muyinga itariki indwi ari nawe itariki uwo bafunganywe umupolisi Bayize Evariste yafatirwa ko acagira ko yinjizwa ibuhero rikuru rya Muyinga abo bose uko ari batatu bagirizwa itelefone umuhisi yakoresha yafatanywe kaporale Ntakirutimana uwo musirikare yarafatanywe kandi n'indi telefone y'umukenyezi atwi ku izina rya Ndayishimiye Marie Rose umushikiriza amazi akabagiriza ko bayibiye ahikiwe umuhisi Mumputu babanje kuryamika hasi nyine telefone n'uwo bari kumwe uwo yagirizwa gufatanwa itonga we avuga ko iyo telefone yayiguze ku mupolisi Bahizi biciye ku musirikare mugenzi we Havyarimana Thierry abo bose uko ari babiri barihakana uwo musirikare yafatanwe ayo matelefone bagasaba sentare nyabo na kumubaza aho yazikuye nico yoba yarahoye umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi Senari yabajije umupolisi Bahizi gituma batihuse gutabara kandi umuhisi yaguye munsi y'inzu ya Buramatari bari basanzwe bacunge uwo nawe yishuye ko uwo munsi bari bajyamye kare ndetse ko n'uwo bari kumwe batigeze bumva amasasu menshi yavuze uwo munsi agasigura ko batakoze n'izamu kuko uwo bacungera yari mu rugendo I Bujumbura Senari maze kumviriza impande zose yasavye umushingwa manza w'umuryango w'umuhisi gusozera asaba indishi Aravye ico umukozi mukuru wo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga yaramariye umuryango wiwe agaharura n'agahinda umuryango wasigaranye umushingwa manzi yasavye abagirizwa ko botanga indishi y'amafaranga angana n'imiliyoni 176,800 y'amarundi mu gihe abashingijwe bo kwagirwa n'icaha ijwi rya Amerika rimubajije umushingwa manzi avuga ko yashimye uko yumvirijwe na sentare agashima n'uko ababuranye bumvirijwe bikwiye ariko ntiyashimye n'uko umusirikare Havyarimana Thierry ari mu bagirizwa kandi yagirizwa bimwe n'abafunzwe abandanya yidegenje niko gusaba ko yofatwa mu gihe yoramuka yagiriwe n'icaha imbere y'uko urubanza rusomwe umusirikare Ntakirutimana Atanazi yasabye ko sentare yo kwiheza imburano ziwe ikamukira urubereye Thierry Havyarimana asaba kurenganurwa na sentare mbere agasaba n'indishi y'akababaro kaho yahohotewe mu iperereza sentare ikamusaba kwitwarira uwo yagiriza ko yamuhohoteye umupolisi we yasabye kwezwa Amaze kumukura ko icyaha cyo kwica umushyikiriza amanza yasozereye imburano ziwasabira uwo mupolisi gufungwa imyaka 20 no gutanga ihadabu y'amafaranga 500,000 y'amarundi yasabiye kandi abasirikare babiri harimo ububurana yidegembya gufungwa ubuzima bwabo bwose akaba yagumye abakurikirana ku cyaha cyo kwica no kwiba Urubanza rwari ruyingiriwe kuva mu gitondo cyo kuri uwa kane rwatanguye isaha indwi rurangira igihe cy'isaha icumi ubwo urubanza rugeze mu mwiherero urwaciwe rukazomenyeshwa inyuma y'ukwezi kumwe gusa n'urubanza benshi bari barindiranye igishika ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga kugira bumve ico Mumputu yoba yarazize kiretse akazi yakora mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi Jean Pierre Mumputu yarazwi muri kahise muri politiki nk'umunywanyi w'umugambwe Iprona ishami riri mu runani y'amizero y'abarundi gushika yitaba imana abamuzi bemeza ko atarakigaragara muri politike bakavuga ko yakora ahanini ibyo guhiganirwa amasoko ahanina agakurikirana cyane amasengesho imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Ishiramwe rya menshi makuru CPJ yatangaje ko rinezerejwe ni rekurwa y'abakozi baryo bari bahagaritswe mu gihugu cya Tanzania. Utwara igisata cya Afrika muri iyo shirahamwe rihanira agateka k'abamenyesha makuru n'uri serukira muri Afrika yo muri Sahara bari bahagaritswe n'inzego za Tanzania kuri wa gatatu mu gihe bari mu rugendo rw'akazi. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza, umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Angela Kentara aturuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo akaba atwara igisata cya CPJ ku mugabane wa Afrika na Mudoki Mumo muri Kenya aserukira iryo shirahamwe nyene mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara bafashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Abo bafasoni babiri bahagaritswe n'inzego za Tanzania zijejwa binjira n'abasohoka mu gihugu. Bagifatwa baciye bakwa impapuro zabo z'inzira bakurwa mu ihoteli barimo mu gisagara cya Dar es Salaam maze bajyanwa mu gasho. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane, umuyobozi mukuru wa CPJ Joel Simon yavuze ko Angela Kentale na Mudoki Mumo bari bagize urugendo muri Tanzania kugira ngo batahure intambamyi itangazamakuru rihura nazo muri ico gihugu no kugira ngo bamenyeshe isi ibiriko birahabera. Yagize ati biragaragara ko umuntu wese akurikirana imaze imitsi biba ko abamenyesha makuru b'abatanzania bakorera kucuka c'ubwoba bwo kuburabuzwa. Duhamagariye leta ya Tanzania kureka abamenyesha makuru bagakora akazi kabo mu idegemvyo n'ukwemerera abo bose bahanye agateka kabo kuza mu gihugu batabanje kwivanga mu vyabo. Irihagarikwa ry'abakozi ba CPJ ryamaganywe kandi n'ishirahamwe rigenzi ryaryo rifite icicari pari mu Bufaransa ariryo RSF. Turiyamije twivuye inyuma ihagarikwa ry'izo mpirimbanyi zibiri zikora zitiziganya kubw'ubwigenge bw'itangazamakuru kandi dusavye ko impapuro zabo z'inzira bazisubizwa atakirinze gusabwa. Niko Arnaud Froger atwara igisata cya RSF ku rwego rwa Afrika yanditse mu itangazo imbere y'ukongera ko kw'abategetsi ba Tanzania bategerezwa kwitwararika k'umutekano wa amenyesha makuru udahungabana kandi bagahabwa ubwigenge bwo kuja aho bashaka. Hassan Abbas, umuvugizi wa leta ya Tanzania bwitangaza makuru ati inzego z'igihugu zariko zirondera kumenya igituma abo biyita amenyesha makuru ba CPJ bemerewe kwinjira mu gihugu, ariko yasiguye ko bahejeje kubazwa n'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka muri Tanzania baciye barekurwa. Amakuru y'irekurwa ryabo yanemejwe kandi n'umwe mu bavugizi ba leta ya Afrika y'Epfo igihugu madamu Kentara avukamwo hamwe na ambasada y'ico gihugu nyene muri Tanzania. Ibiro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi vyagerageje kubarondera ku matelefone yabo ngendanwa ariko ntivyabatoye. Iya Mutoki yarizimije mu gihe ya Angela nayo yacamwe mugabo ntihagire uwuyitaba. Mu nyuma Bwana Joel, umuyobozi mukuru wa CPJ, yavuze ko abapfasoni babiri bamaze kuva ku butaka bwa Tanzania. Ubwigenge bw'itangazamakuru muri ico gihugu bwagiye busubira inyuma kuva aho Perezida Magufuli batazira bulldozer agiriye ku butegetsi mu mwaka w'2015. Abatari bake bagiye berekana amakenga yabo. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, Joan Nyanyuka twari mu Centre International muri Afrika y'Ubuseruko n'Ihembe rya Afrika yari yabigarutseko mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika.
I see it as a tool by the sitting governments to be able to consolidate powers and not have any.
Ndabibona nk'uburyo amareta akoresha ngo yigumize ku butegetsi anabuza abantu kugira ico babajije, kandi turafise uburorero n'ukuri mu karere. Muri Kenya iyo havuzwe itanezereza ubutegetsi abarongozi baca bazizi imihora yose, no muri Tanzania niko biri aho leta igavye itohoza igisohoka cose, kandi kuva mu 2016 yashizeho amategeko menshi biciye mu nama nshingamateka ayishoboza gucungera no kumenya ikivugwa cyose biriko bishirwa mu mategeko y'igihugu birateye amakenga. Ishirahamwe rihanira agateka k'abamenyesha makuru ya RSF rivuga ko riteye umutima uhagaze n'ukuntu ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwihuta guhindana no gutosekara muri Tanzania. Ritanga akarorero kumenyesha makuru Azori Rwanda w'ikinyamakuru Mwananchi yazimiye haraheze hafi umwaka mu gihe arikagira amatohoza ku bwicanyi bwakozwe n'abakozi bo mu nzego za leta. Mu matohoza y'ubwigenge bw'itangazamakuru yakozwe n'iryo shirahamwe uyu mwaka, Tanzania iza mu kibanza ca 93 ikaba yatakaje ibibanza 10 vyose ugereranije n'umwaka w'2017. Eloge Urikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasile na Jeffrey badufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Federike Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.